Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri, tariki ya 29 ukwezi kwa kane, umwaka w'2014. Nshuti tuzindukanye, mwaramutse neza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Hari kuranira abantu babiri canke batatu canke bane mugura bona vyagize umugwa bashinga amateka umwe rero ntituzi yuko araba sende defte bazorekuranira entre bo nyene canke kubazotegeka abantu ngo ingomure kuranire
uwo ni umunyagihugu murundi ku kibazo cya komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge ni mukanya mu nkuru nyamukuru iraza nyuma yandi makuru yo hirya no hino. Duherero ku makuru avugwa hirya no hino mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Waramutse neza Thomas Kamirindi, namwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri. Dutangurira amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi muri Ukraine. Ibiro by'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, bitangaza ko umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi yabwiye Chuck Hagel, umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko abasirikare b'Uburusiya batazotera igihugu cya Ukraine. Abo bategetsi babiri baganiriye ejo ku munsi wa mbere ku telefone, aho umushingantahe Hagel yasaba ko Uburusiya busobanura neza imigambi bufise. Umuvugizi w'ibiro vy'iperereza vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umushingantahe Hagel yavuze ashimitse yuko ikibazo cya Ukraine giteye amakenga menshi cyane kandi ko Ukraine ifise uburenganzira bwo gukingira amahoro n'umutekano wacu. Yibukije umushingantahe Shoigu yuko Uburusiya bugiye kuguma bwiyegeza inyuma mu makungu bubandanyije kugira agacinyezo kabwo. Hagel yongeye asaba Uburusiya gufasha mu kubohoza abakozi indwi bishyirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bajejwe ibikorwa byo kugenduza uko ibintu byifashe bafashwe n'imigwi y'abashigikiye Uburusiya mu buseruko bwa Ukraine. Abategetsi mu gisagara cya kabiri kinini cya Ukraine i Kharkiv batangaza ko umukuru muri iki gihe umukuru w'igisagara Hanady Kernes atameze neza na gato nyuma yaho arashwe inyuma n'umuntu yihishije. Kernes yarashwe aho yariko atembera ku ikinga mu bigwati biri hafi y'igisagara. Tukiri muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bafatiye igihugu cy'u Burusiya ibindi bihano kubera ivyo buriko buragira mu gihugu cya Ukraine. Ku ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya i Kremlin naho bakavuga ko bagiye kubasubiriza mu ndumane mu buryo budasanzwe. Kuri uno munsi wa kabiri niho ishyirahamwe ry'ibihugu vya Buraya riza gutangaza amazina y'abantu 15 bagiye gufatira ibihano byo kutemererwa kugira uruja n'uruza mu bihugu byabo bongere bafate amatungo yabo. Ariko ejo ku munsi wa mbere niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaza amazina y'abategetsi indwi n'amashyirahamwe 17 harimwo intumwa za Perezida Putin ziri mu ntara ya Crimea, umutegetsi mukuru ajejwe umutekano wa Perezida Putin kumwe n'umukuru wa Rosneft, ishyirahamwe rya leta rya mbere rikomeye mu bijanye no guhingura ibitoro mu Burusiya. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amahanga Sergei Rybakov yashikirije ishavu ryinshi yagize ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Uburusiya. Yabwiye ibinyamakuru mu Burusiya yuko ivyo bihano bidafise aho bihagaze kandi ko bifatiwe ku vyiyumviro bidahuye n'ukuri kw'ibiriko biraba muri Ukraine. Rybakov yavuze kandi ko ukwihora ku Burusiya kugiye kumerera nabi Washington. Tubandanyiza amakuru yacu avugwa hirya no hino muri Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasirikare ba Leta ya Sudani y'Epfo bariko baragwana n'imigwi y'abaroberi mu ntara zitandukanye z'igihugu kigeramiwe n'ingorane nyinshi cyane. Itangazo ryashikirijwe n'ibiro vya ONU muri Sudani y'Epfo rivuga ko mu ntara ya Unity ahitwa Mayom abantu ibintu vyagumye bihindagurika mu minsi yahera. Amakuru mashasha akavuga ko iyo ntara yafashwe n'abasirikare ba Leta ya Sudani y'Epfo ariko ko intambara ikibandanya. Stefan Dujarric umuvugizi wa ONU avuga ko hari intambara iri kwibera hafi y'intara ya Manga mu buraruko bw'umugwa mukuru aho ahitwa Bentiu. Yongeye atangaza ko hari intambara mu bigwati vya Mapel na Wau mu burengero bw'intara ya Bar El Ghazal kandi ko mu ntambara iri kibera ahitwa Wau humvikana amasasu menshi cyane n'ibigwanisho bikomakomeye. Ingwano muri Sudani y'Epfo yatanguye mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze hagati y'abasirikare ba Perezida Salva Kiir n'abaroberi bashigikiye uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar. ONU itangaza ko abaroberi bagandaguye abantu amajana n'amajana bafatiye ku bwoko bwabo canke igihugu bavamwo nyuma yaho bafatiye igisagara ca Bentiu ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane. Umuvugizi wabo baroberi arahakana ko aribo bagize ubwo bwicanyi. Ejo ku munsi wa mbere umunye Eritrea yitavye sentare nkuru i Washington aho yashikirizwa ivyagirizo afise bijanye n'idandazwa ry'abantu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciriye urubanza uwitwa Hab Tom Merhai ku vyagirizo 15 bijanye no kwiba no kudandaza abantu akabarungika akabarazana no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mutahe aho yafashwe mu mwaka uheze aho yarari muri Morocco. Benshi mu ngenzi yazanisha bari abanyegiritrea n'abanyetiopia. Abashikirizwa manza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwagiriza kuba yatangisha amafaranga ashika ku madorari 15,000 kuzanisha umuntu umwe amukura muri Leta Zunze Ubumwe za Arabu amucisha muri Afrika Central akamucisha muri Afrika y'Epfo muri Amerika y'Epfo murantunga akamuzanisha ku mipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzandiko zivyo bamwagiriza zivuga ko yakorana n'imigwi y'abadandaji b'abantu muri Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Leta Zunze Ubumwe za Arabu no muri Afrika Latine. Abategetsi ba Korea y'Epfo naho y'Epfo n'Ubushinwa bashobora kuzogirana ibiganiro mu mezi make ari imbere naho hari amakenga yuko Korea y'umuburaruko ishobora kugira ibikorwa by'imyimenyerezo y'ibigwanisho vya nuclear bigira kane. Abategetsi ba Leta ya Korea y'Epfo babwiye ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa mbere yuko Perezida wa Korea y'Epfo Park Geun-hye n'Ubushinwa Perezida Xi Jinping bashobora kuzogirana inama kumwe n'abandi bategetsi imbere y'ukwezi kwindwi kuza ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo i Seoul. Abategetsi bavuga ko amatariki atarategurwa neza ariko ko itangazo yerekeye iyo nama rigiye gusohoka vuba. Ayo matangazo asohotse haciye umwaka umwe Perezida Park agize urugendo i Beijing mu Bushinwa mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. Abategetsi bakavuga ko ivyo biganiro bigamije kugerageza guhagarika imigambi ya nuclear Korea y'umuburaruko ifise.
Oriane, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino. Shuti zacu murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kutwumvira no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Noneho rero inkuru nyamukuru. Sena y'u Burundi yarayitoye itegeko rishyiraho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge, ariko abasenateri bakomoka mu ishyaka UPRONA bo ntibaryemeje nk'uko na bagenzi babo b'abadepite babigenje mu nteko umutwe w'abadepite. Tabita Mukamusoni yaduteguriye inkuru.
Umugwi w'ukuvuga ukuri n'ukunywanisha ngo ushobora kutagirira akamaro Abarundi kuko itegeko riwugenga ririko rishigwaho n'uruhande rumwe. Abanyagihugu twayaze babona ko uwo mugwi ata kinini bawitegeko.
Jene baza ko ata kintu kirekire umuntu witega ko kubera hari kuranira abantu babiri canke batatu canke bane mugura bona vyagize umugwa bashinga amateka umwe. Rero ntituzi yuko araba sende deputy bazorekuranira entre bo nyene canke kubazotegeka abantu ngo ingo murekuranire, urumva biragoye gutahura.
Iryo tegeko ico ryategezwe kumarira abanyagihugu bwa mbere bwo nuko bose bari kumenya ukuri. Bamaze gufata rero umugwi umwe w'abantu, novuga umugambwe umwe, nubwo bo bufise abashinga amateka bose bakwiye kuritora bakabari umugwi umwe wahohonye ne ukuri kubakumaze kunyegera.
Hasose imba ndezibiri zikomakomeye. Iyarusha tudahendanye habaye ibiganiro hagati y'abahutu n'abatutsi barumvikana yuko bobana neza mu mahoro atanumwe y'icyunzi mugabo raba rijya tegeko no vuga ko arakabwi kw'abantu biyagiriza ibibi badashaka guhanwa nta nakimwe kizovamo
turavye induru vyateye ningene abandi ba partenaire politique batigeze baba consulté nico gituma atakirekire kinini cyane jewe nk'umunyagihugu ko ndabibona twiteze kuri uwo mugwe kuko iyo ukuri kuri ko kurarondegwa utegerezwa kuronderegwa utegerezwa na bose
kubwa president Sylvestre Ntibantunganya hari hakenewe ko iryo bwirizwa rishigwaho impande zose zibajijwe aha agashira imbere abahoze barongoye igihugu batigeze babazwa ico biyumvira kuri iyo neguro
ayo hani batita bagaza yarongoye igihugu kuva 1986 gushika 1987 major Petero Buyoyi yarongoye igihugu kuva mu mwaka w'1987 gushika mu 1983 aho hakana ko ivyo mu gihugu byabaye atabizi kandi ko ndakubwira Perezida Ntibantunganya sino hakana yuko ivyabaye muri kino gihugu atari ibyo nzi Perezida ndayizeye turazi nawe nyine yuko yarongoye igihugu ntwaro mfata kibanza tukamenya ko ariwe yagani niyo migwi kugira ngo hagaruka amahoro byari kuba byiza kandi nabo tubona ingene bagiye bacigwa muri iyo nzira kugira bafashe uburundi n'abarundi kugira uko kuri
president Sylvestre Ntibantunganya akabona ko imigambwe yose iri muri leta itohara kuko iyo migambwe yose ifise uruhara mu byabaye
bega rijya bwirizwa kuko ryatowe kuri ko riravugwa izo dushikana kuko kuri iryo hangiro rikomeye cyane ukunywana umugambwe wadasigana iprona umugambwe warongoye kino gihugu cikukira umugambwe rero ufise uruhara abaye muri kino gihugu biba mbere ivyo byarakozwe n'abawuvamo cyane kuri ubu mbere n'ivyo wakorewe umugambwe rero ushobora guhara umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri nawo hakana yuko hagati y'imyaka y'1990 gushika uyu munsi ari umugambwe uvugwa cyane mu bya politike uwo mugambwe rero nyine ntiwoshobora guhara
no mashyirahamwe yishinze kugwanya ivyo nyabwoko bamirira kure iyo neguro kuko uwo mugwi abarundi bawiteze ko vyinshi ubu naho ukaburiko ushigwaho impande zose zitarimwo eka n'abategerezwa kujamwo siwo barimwo Terence Mushano ari mu ishyirahamwe ase genocide Chirimoso
abateguwe iho nyabwoko ntibashaka ko bamenyekana ngo bajya habona mbega hatamenyekanye abacaha wumva ubuhohe iho nyabwoko ritosubira kugaruka bo bakingira kabo leta tuyisabye yuko umukuru wa yemera mu gusinya agasubira muri ibyo yakihindukiza na mwambutsi aragurishije Tanganyika arasubira yegurano yemere amakungu ajemo abaserukira abari mu mashyirahamwe yigenga atagwanira ibya politike bajamwo bakaba benshi sabye yuko uwo hagarikira uwo umukuru w'iyo uwo mugwi atoba ari mu rwego rwa politike narumwe
nayo erari niyibizi umwe mu bari bajejwe kwakira ivyifuzo vy'abanyagihugu kugira uwo mugwi ujeho abona ko bashobora kuba inambanye mu nyuma mu gihe vyo guma gutyo
cyose ifyabanyagihugu bari bifuje hama ukaraba yuko yemezwa rya gitegeko rishiraho urya mugwi yemejwe n'umugambi umwe se turabona yuko hari intambamyi kuko uzi kwemeza urya mugwi ari kuva mu nama n'ingingo hagati y'abo birabara aba ufise ingufu kufundi kuko itese gukoresha ingufu ndetse nyine hasi asinye haba amatara kubera turabona ko ari ingorane cyane cyane usanga ibirimwo bidahuye n'ibyo abanyagihugu bari basabye
i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ivangura bwoko muri sport ibikorwa n'imvugo birigaragaza kugeza n'ubu ntibiracika mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganire na Jean Berekimas Manirakiza wigeze ku mukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga basesengura icyo kibazo tubatega amatwi
muri imisi yaravugwa cyane amajwi yafashwe ya Donald Sterling afise umugwi w'umupira w'amaboko wa basketball ku rwego rwa NBA ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Los Angeles Clippers ahavugwa ko yatangaje amajambo adashemeye kubirabure mbere anavuga ko yokwifuza ko batoza kuraba inkino z'umugwi wiwe ivyo bikaba byashikijwe ubwa mbere kuri televiziyo TMZ hari ukundi kutihanganira abandi bifatiye ku ibara ry'urukoba vyibonekeje ku munsi w'Imana mu rukino rw'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne hagati ya Barcelona na Villarreal aho umukinnyi umugwi Barcelona Dani Alves yatewe umuhwi igihe ariko yitegurira gutera corner yaciye afata uwo muhwi arawufungura igice imbere yuko atera iyo corner si ya mbere ivyo bimushikira canke bishikira abandi bakinyi burukoba gwirabura bakina mu karere kiburaya dutanguriye kubijanye na Donald Sterling urabikurikiranye ubona byaragutangaje ku muntu akomeye nkurya azwi cyane afise umugwi w'umupira w'amaboko wa basketball ku rwego rwa NBA
ego urakoze shidere ego nibitangaza kuko ari umuntu amaze imyaka nkiyo irenga 30 afise umugwi wa basket ukinamwo kenshi abakinyi benshi bari arabirabure hamba kabafise imyifato nkiyo yo kuvangura abantu bifate ku rukoba akabivuga akabibwira abantu ibintu bitangaje cyane kuko ntiyarakwiye kubikora kuko abikuramo amahera menshi abakinyi bamukinira n'abirabure abantu bamugurira ibintu benshi n'abirabure mugabo ntibitangaje kuko hari abantu benshi usanga badifise izo ngorane zo kwemera yuko abantu bafise uko bagwirabura badafise amateka n'amategeko nk'abandi bantu
ku vyatangajwe inyuma yaha abantu ivyimvure bashikirije harimo numvise kuri CNN Damon ya mu journaliste kuri CNN avuga ati biratangaje n'umuntu nkawe ava mu bwoko bw'abayahudi abayahudi tuzi muri kahise ibibazo bagizwe byikumigwa bakicwa ati biratangaje umuntu nk'uwo n'imyaka afise imyaka 80 ashobora kuba afise ivyumviro nk'ivyo nk'uko ariko arabivuga ari mu rwego rwa basketball abakinyi benshi arabirabure ariko abakurikirana bamukurikirana bavuga ko ijya atari rya mbere ko yamye ibibazo nk'ivyo bimukurikirana byo kuvangura atari rya mbere bibaye no mu gutanga akazi ngo yoba yarakumira birabure n'abaratino mu bivuga kwiki
ego ivyo ntibitangaje kuko baravuga yuko no mu 2009 hari urubanza rwari rwashinzwe n'abantu babirabure n'abaratino bavuga yuko ahantu afise amazu apangisha yankira abirabure cyangwa abantu bitwa ko abo muri Amerika y'Epfo ko babemera kuba muri izo nzu hama yararisha amaheri miliyoni 2 n'igice zirenga miliyoni 2 n'igice kugira ngo urwo rubanza ntirubandanye no kuvuga rero yuko ari umuntu yarasanzwe ofisi izo ngorane zo kuvavangura n'ivyamoko ibi birashobora kumuhitana bagize amatohoza bagasanga ivyo bamwagiriza ari vyo birashobora kumuhitana kuko muri iki gihugu turavuga yuko abantu buruko bagwirabura nabo ni barafise uburyo bwo kuvuga ati igihe carenze cyo kuvuga bidashobora kuvugwa
naho kuvyerekeye umukinyi Daniel Alves w'umupira w'amaguru muri Barcelona vyamushikiye ku munsi w'Imana aho yatewe umuhwi ariko agomba gutera corner ni ikibazo gikomeye cyane kuvyerekeye umupira w'amaguru ku bakinyi birabura nko mu karere k'Iburaya mubona yavyifashemwe gute mubibona gute kuvyerekeye nk'abandi bakinyi babirabure bakunda gushikirwa n'ibibazo nk'ibi
ego twakurikiye kandi tumaze imyaka itari mike tubona yuko icyo kibazo kikiriko kiratera ingorane mu mpira w'amaguru i Buraya aho abantu benshi bafata nabi abakinyi babirabure kubera urukoba rwabo hama kenshi hari abahagarika urukino hariho abagenda bakagira icyo kwita kuyerekana bakavuga ati ntibishoboka ko tubandanya dukina mugabo uko Daniel Alves wa Barcelona yavyifashemwo byari bishasha uko afashe uwo muhi akawurya hama kereka yuko abakoze icyo kibi cyangwa abiyumvira gutyo oye biyumvira nabi asa abantu bameze neza ukuntu yabyifashemo byari byiza hariho abantu benshi bari kuvuga yuko bizotuma abantu bifata gutyo oye bavangura abirabure kubera kuba rwabo icigwa
turagushimiye kuri kiganiro urakoze
urakoze Fidele
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubire mu Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rwaraye rutegetse ko umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be batatu bafungwa by'agateganyo iminsi 30. Umucamanza yavuze ko baramutse bafunguwe by'agateganyo nk'uko babisabaga bashobora gutoroka. Iyi nkuru twayiteguriwe na Asumta Kaboyi.
Urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rwateye utwatsi icyifuzo cya Kizito Mihigo na bagenzi be batatu basabaga gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze maze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Umucamanza avuga ko bose uko ari bane bakwiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi yarwo. Umucamanza yavuze kuri buri wese impamvu ituma akekwaho ibyaha. Kuri Kizito Mihigo, umucamanza yavuze ko yemereye ubwe ibyaha aregwa haba imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha aho yemeye ko yatanze igitekerezo cyo kwica Perezida Paul Kagame kwica Depite Bamporiki ndetse no kujya mu bikorwa by'ihungabanya umudendezo w'igihugu urukiko kandi rwanavuze ko ibyo abunganizi ba Kizito bari basabye ko ahubwo yahita afungurwa kuko nta cyaha yakoze ngo kuko ibyo yakoze byitwa gusebanya bitakwitwa ibyaha ngo kuko nta rubanda yabigejejeho urukiko ruvuga ko rufite ububasha gusa ngo kuburanisha kwifatwa n'ifungurwa by'agateganyo ngo naho ibyo abunganira Kizito byo guhindura inyito y'icyaha ndetse no kuba urubanza rwa Kizito rwatandukanywa n'urwa bagenzi be urukiko ruvuga ko ibyo byazasuzumwa mu mizi y'urubanza umunyamakuru nta muhanga kasiye nawe wari wasabye ko yafungurwa by'agateganyo urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma kekwaho icyaha nkaho nta muhanga yemereye urukiko ko ari we watanze amakuru ya bamwe mu bayobozi bagombaga kwicwa ngo bahorere Colonel Patrick Karegeya baguye muri Afrika y'Epfo urukiko rwanavuze ko nta muhanga ari we watanze amafaranga ya mbere yagombaga kwifashishwa hatirwa grenade mu mujyi wa Kigali dukuzumune mu Jean Paul ari nawe wagombaga gutera izo grenade urukiko rwemeje ko nawe yafungwa by'agateganyo iminsi 30 ngo kuko yemereye ubwe ko yagiye igoma kwiga grenade yagombaga gutera mu mujyi wa Kigali ndetse agahabwa amafaranga yari kumufasha muri icyo gikorwa anyisi niyibiza umunyeshuri muri kaminuza nawe urukiko rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 ngo kuko ari we wagize uruhare rwo gushyikiriza amafaranga bagombaga gutera grenade mu mujyi wa Kigali urukiko rwanzuye ko abaregwa bose bakwiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 kugira ngo habashe gukomeza iperereza za ku bandi bantu bagiye mu bikorwa byo guhungabanya umudendezo w'igihugu bakiri hanze urukiko ruvuga ko baramutse bafunguwe by'agateganyo bashobora gusibanganya ibimenyetso cyangwa se bakaba batoroka ubutabera urukiko rwategetse ko abaregwa bahita bajyanwa muri gereza mu gihe kugeza ubu bari bagifungiye kuri brigade kuva uru rubanza rwatangira rwagaragayemo umubare munini w'abaza kurukurikira barimo ingeri zose abanyamakuru abakozi bo muri za ambasade abaturage banyuranye mu biganjemo urubyiruko ndetse n'abashinzwe umutekano bagaragaye ari benshi muri uru rubanza Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Timu duteza matwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kutwandikira no kuri address radio yacu @voanews.com ndetse no kuri Facebook mukoresheje ijambo radio yacu VOA ubu noneho ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Uruhagarara rwa politike mu gihugu cya Sudani yo mu manuko rumaze guhitana ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi rwomoye abandi barugwa mu mamiliyoni rwiyongereye muri iki gihe rwafashe iyi ntumbero aho mu minsi iheze abasivile batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu gisagara cya Bentiu hamwe no mu gisagara cya Bor abasirikare bagwanya leta ya Perezida Salva Kiir barateye igisagara cya Bentiu ari naco murwa mukuru w'intara ya Unity State ku igenekerezo rya 15 hamwe no ku igenekerezo rya 16 maze bica abantu bashika amajana 200 barimo abagore n'abana mu gihe bakomerekeje abandi barenga amajana 4 bwinshi muri ubwo bwicanyi ngo bwisunze amoko igihe imiryango imwe imwe yariko ija kurondera ubuhungiro mu bitaro mu masengero hamwe no mu misigiti yaratandukanijwe maze ica yicwa hisunzwe ubwoko nk'uko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu muri icyo gihugu bitangaza ubwo bwicanyi bwahavuye mu nyuma bwiyongera nyuma yaho iradiyo muri icyo gisagara itangarije amakuru avuga ko abanyagihugu mu bwoko kanaka badakwiye kuguma mu gisagara Bentiu hamwe n'inyuma yaho iyo radiyo itangarije amakuru atera kamu abagabo bo mu bwoko kanaka kabasaba gufata abakenyezi bo mu bundi bwoko ku nguvu Inyuma yaho ubwo bwicanyi bubereye mu gisagara ca Bentiu abantu bitwaje ibigwanisho baciye bakora igitero cyo kwihora ku nyubako z'ibiro by'ishyirahamwe mpuzabakungu mu gisagara ca Bor naco murwa mukuru w'intara ya Jonglei aho bishe abasivile barenga 200 bataye izabo bari barahungiye muri izo nyubakwa. Leta ya Amerika iriyamirije yivu inyuma ivyo bitero vyabereye mu gisagara ca Bentiu hamwe no mu gisagara ca Bor. Leta ya Amerika irateye akamo kandi impande zose. Leta ya Sudani yo mu manuko hamwe n'abasirikare bayigwanya kabasaba guhagarika ubwicanyi burundo nyene kandi kabasaba kugarukana amahoro n'umutekano. Impande zose zitegerezwa kubahiriza igikorwa c'inteko z'ishiramwe mpuzamakungu zijejwe gucungera umutekano. Impande zose zitegerezwa kubahiriza kandi agateka kazi na muntu hamwe n'ubuzima bw'abasivile. Gutera abasivile hamwe n'ibiro by'ishiramwe mpuzamakungu n'ibintu bidashobora kwihanganirwa kandi abazokora ivyo vyaha bazokwitwa intahe mu gahanga. Harashinzwe umurwi w'ishiramwe rya Afrika ujeje gutohoza icyozwa cy'agateka kazi na muntu muri ico kiringo cy'amezane iyo ngwano imaze kandi bitekanijwe kuyo murwi ugendera igihugu ca Sudani yo mu manuko kugira ngo itangure ico gikorwa mu maguru ya vuba. Muri iki gihe kandi ishiramwe mpuzamakungu rijejwe iterambere hamwe no kugenduza ibibera muri ico gihugu waratanguye gutohoza ivyo bitero vyabereye mu gisagara ca Bentiu hamwe no mu gisagara ca Bor kandi bitekanijwe kuzoshikiriza raporo mu minsi ya vuba. Leta ya Amerika irateye akamo leta ya Sudani yo mu manuko hamwe n'abayigwanya kabasaba gukora ibisabwa n'abarikorakora itohoza kandi leta ya Amerika irarindiranye igishika cinshi raporo izova muri iryo tohozwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti turi kumwe, ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho ariko Oriane itangishaka arabanza abibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Oriane, mikroni yawe.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Twabwiye ko ibiro by'iperereza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon bitangaza ko umushikiranganji w'Uburusiya hajejwe kwivuna abansi yabwiye Chuck Hagel umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko abasirikare b'Uburusiya batazotera igihugu cya Ukraine. Abo bategetsi babiri baganiriye ejo ku munsi wa mbere kuri telefone aho umushingantahe Chuck Hagel yasaba ko Uburusiya bwosobanura neza imigambi bufise. Umuvugizi w'ibiro by'iperereza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umushingantahe Hagel yavuze ashimitse yuko ikibazo cya Ukraine giteye amakenga menshi cyane kandi ko Ukraine ifise uburenganzira bwo gukingira amahoro n'umutekano wacu. Yibukije umushingantahe Shoigu yuko Uburusiya bugiye gutera bwiyigiza inyuma mu makungu bubandanyije kugira agakinyizo kabwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bafatiye igihugu cy'Uburusiya ibindi bihano kubera ivyo biriko buragira mu gihugu cya Ukraine ku ngoro y'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya i Kremlin naho bakavuga ko bagiye kubasubiriza mu ndumane mu buryo budasanzwe. Kuri uno munsi wa kabiri niho ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya riza gutangaza amazina y'abantu 15 bagiye gufatirwa ibihano byo kutemererwa kugira uruja n'uruza mu bihugu byabo bongere babafatire amatungo yabo. Ariko ejo ku munsi wa mbere niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaza amazina y'abategetsi indwi n'amashyirahamwe 17 harimo intumwa za President Putin ziri muri Crimea, umutegetsi mukuru ajejwe umutekano wa President Putin kumwe n'umukuru wa Rosneft, ishyirahamwe rya leta rya mbere rikomeye mu bijanye no guhingura ibitoro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasirikare ba leta ya Sudani y'Epfo bariko baragwana n'imigwi y'abaroberi mu ntara zitandukanye z'iki gihugu kigeramiwe n'ingorane nyinshi cyane. Stéphane Dujarric, umuvugizi wa ONU, avuga ko hari intambara ziriko zirabera mu ntara ya Manga, Bintu, Mapel, Wahu n'ahandi henshi mu gihugu.
Iki cyari igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'igitondo. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye rwose mwese uko mungana ko mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishyize hamwe ni Robert D'Aguilar. Amakuru mwayagejejweho na Oriane Itangishaka, naho kuri mikro yari Thomas Kamirindi. Ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato cyane saa 12. Naho ku mugoroba saa 1:30 mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.